Igikorwa cyo gukora isuku mu gisagara cha Bujumbura cyatangujwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze kirabandanya mu mice byose bigize igisagara nk'uko byibonekeza aho abakunzi b'ijwi rya Amerika babashije gushika. Yamara naho biri uko abanyagihugu baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bahaba bavuga ko kuba nta tuzu twa sugumwe umunyagihugu agendera ico gisagara ashobora kwifashisha mu gihe akeneye kwiherera bigoye kw'iryo suku rishikwa ko bavuga ko kuba ari gisagara kigendwa ntibaronkaho bifashisha bituma hari bibanze usanga byarasibye kuko atakundi bo bigenza
keshi tukumye kwiherera twigira mu ikontineri y'inaho yaje kinyigira bitu byasambutse nta handi dufise tuca nta hariho kuko aho mu mpango zo ntibakwemerera.
Banavuga ko bigoye kwinjira mu muhana w'umuntu atakuzi kugira ngo agutize ubwiherero muri kino gihe
cyose ugenda gusaba ku muhana ngaha kumyana kanaka nawe nyine batakuzi urumva ntibasobora kuguha ngikunda amakenga turayafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwana misafu ni myinshi.
Abo banyagihugu basaba leta gukorana n'abakurikiranira hafi ibijanye n'isuku mu kubarosa utwo tuzu twa sugumwe kugira ngo isuku rishware mu gisagara cha Bujumbura maze ntihagire uwuja kwitabarira hageze hose.
To dusaba kubo tuzanira utuzu twasobora kwiherera mu ngara.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'abakurikiranira hafi umunsi ku wundi bibera mu gisagara cha Bujumbura no hirya no hino mu gihugu nabo ntibaja kure y'ibyo abo banyagihugu bavuga. Nduwimana ja umuvugizi wa Oricome ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta avuga ko atabwiherero rusangi burangwa mu gisagara asigura ko nabari bahawe isoko yo kubwubaka bari amafaranga y'ubusa.
Ngomba bisanzwe bateza gufata ano strategic ano aburira abantu bagashira twarete publique kandi yo twarete ikama isise umuntu ayicungera iraba nabi yari muri abajumbura ari yagombye ku yari yumviye kuzishiraho mugabo abo bazaye bace bazishiramo ibintu byo gusuma
Janduwimana avuga kandi ko hari n'amazu y'uburiro ndetse n'ubunywero atagira utuzu twa sugumwe ngaho mu gisagara cha Bujumbura. Avuga ko leta ikwiye kubikurikiranira hafi vuba mu rwego rwo gukomeza isuku mu bisagara.
Hari abatagira ubuzu bwa sugumwe uri kuvuga amazu cyangwa uvuge uburiro ama ubujya bwita ama restora uburiro ubunywero hari ubunywero heshi cyane hatagira ubuzu bwa sugumwe. Muntu uze mu gisagara ni heshi hari amakaritsiye usanga batagira akazu ka sugumwe hariho ubunywero cyane cyane hajya banywera urwagwa.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abarongoye igisagara cha Bujumbura ndetse n'abajejwe isuku n'isukura ntiryabaronka kugira ngo batubwire ikigiye gukogwa kuri ico kibazo. Yamara igihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twa sugumwe mu mwaka uheze uwarajejwe igisata c'isuku yaramenyesheje nawe ko henshi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi ndetse n'amashuri arimwo atatuzu twa sugumwe tuharangwa.
Tureke kwa matuzerinze kuko nta leta canke ishirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twa sugumwe munge wacu kirishoboka ivyo.
Kuri ico kibazo kijanye n'isuku kandi mu gisagara cha Bujumbura n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera kuri wa gatandatu aho yari yitabiriye ibyo bikogwa yasabye abanyagihugu ko umukuru w'igihugu atosubira gufata umukubuzo abahimiriza isuku ahubwo bakwiye kubigira ibyabo.
Mugere mudufashe mwitunganye neza kugira ngo kino kibazo cy'isuku igizwe kuvugwa na nyirisho bahe birashoboka ko tubiheza tumurihurire by'ukuri nasubire kuzo kwirwara tumwanya yirwara kubura ifata umukubuzo yajukuye ageze kutuca tumara mara kwa gisagara.
Ibiharuro byatangaje mu mwaka uheze n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amazi isuku n'isukura byerekana ko ingo 46% kwijana zababa mu gisagara cha Bujumbura arizo zifise utuzu twa sugumwe twa kijambere akaba ari nayo ya mbere mu Burundi. Intara ya Kayanza niyo yaje mu kibanza cha nyuma ku bice 15% naho utuzu twa sugumwe tubaye yabaye Karusi niyo yabaye ya mbere ku bice 82% naho Bujumbura mu gisagara bari bageze kuri 65% naho twa Rusangi twotwo nabitigira ibihari kuko bisa nkaho twibagiwe. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.